Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ndabashuhuje mwabonye Imana ikingura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi na FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda.
Ari amasezerano basinye kuri twe na amasezerano y'abantu bari basanzwe bayafitanye bari kubeshya rubanda bagira ngo babwire yuko ari amasezerano afite icyazanira abaturage. Icya mbere nuko ari amasezerano ntabwo abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiyemo.
Uyu ni Dr. Baravuga Salomo, umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abanyekongo ASP, Alliance pour le salut du peuple congolais, avuga ku masezerano y'ikirangaminsi cy'amatora muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mukanya mu makuru turahera kuyo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Amakuru hirya no hino tuyahere aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika, aho Leta z'Ubumwe za Amerika imesha ko igiye gufatira ibihano ku birwanisho Sudani yo mu manuko, mu gihe Leta y'ico gihugu yo kwankirungikwa ry'inteko zo mu karere zijya gukingira abanyagihugu. Sudani yo mu manuko yagirizwa kandi kwibandanya kutorohereza ibikorwa by'abakozi n'abasirikare ba ONU basanzwe bari muri ico gihugu. Umuhinga wa ONU ku gihugu cha Sudani yo mu manuko, Luc Van de Vanderroote, yabwijwe rya Amerika ko Amerika ari bwo buryo yakoresheje kugira leta yemere gusinya amasezerano y'amahoro n'abayirwanya. Amashyirahamwe haranira agateka ka muntu amaze imyaka irenga ibiri asaba amakungu gufatira Sudani y'umanuko ibihano ku by'ibigwanisho. Intambara muri Sudani yo mu manuko imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu kuva mu mwaka w'2013 itanguye ikura muzabo abarenga imiliyoni zibiri. Nayo amashyirahamwe atanga imfashanyo ku banyagihugu aragabisha ko abanyagihugu bashobora kwicwa n'inzara mu gihe atacokorwa mu maguru masha. Umurwi ugizwe n'abashingamateka b'Abongereza hamwe n'Abafaransa baraneguye ukuntu Ubwongereza n'Ubufaransa bigenjeje mu gukura ku butegetsi Muammar Gaddafi yahoze arongoye igihugu cya Libya. Raporo yasohowe n'umurwi w'abashingamateka b'Ubwongereza bakurikiranira hafi vy'imigenderanire n'amakungu washikirije ko Gaddafi yishwe batabanje gutegura ingene ibya kazoza ka Libya bishobora kugenda. Bavuga ko igihugu cacikije mu kajagari bituma havuka imirwi irwana biha n'akaryo umuhari wa leta ya Kiisilamu ko kwigarurira uduce tumwe mu gihugu. Iyo raporo kuri Libya ivuga ko intumbero ya mbere yari yaravuzwe kwari gukingira abasivile ariko byahindutsemwo guhindura ubutegetsi. Igihugu cha Libya ubu kirangwamo leta zibiri, imwe iri ku murwa mukuru Tripoli ikabishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, iyindi nayo iri mu gisagara cha Tobruk. Leta zose zarasinye amasezerano gushika ubu ata kintu kiboneka arashikana ko igihugu. Akajagari kare muri Libya kugururiye umuhora kandi impunzi n'abimukira zo muri Afrika bica bacha muri Libya zija ku murwa mukuru murambabarira zija mu Burayi, aho muri uyu mwaka abarenga 125,000 abashika ibihumbi bitatu bamaze gufira mu mazi. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha imenyesha ko igiye gutangura kwiyumvira kurengutsa abahungabanya ibidukikije, abacukura ubutare mu buryo budakurikije amategeko, hamwe n'abirukana abanyagihugu mu matongo yabo mu buryo budakurikije n'amategeko nyene. Iyo sentare yamenyesheje ku munsi wa kane ejo ko guhungabanya ibidukikije no kunyaga amatongo bishobora gutuma amareta hamwe n'abantu babigiramo uruhara babihanirwa nk'ivyaha byo guhohotera agateka kazi na muntu. Ukwigarurira amatongo byarabaye mugenzo mu myaka 10 irangiye, aho amareta yirukana abanyagihugu agaha amahegitari ashika ku mamiliyoni y'amatongo yabo amakompanyi yabikorera utwabo. Ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire Global Witness rimenyesha ko ibi byatumye abantu benshi bakurwa mu matongo yabo kandi kwari ubundi buryo bwo gukorera ihonyabwoko abasangwa butaka kandi byatumye abantu bicwa no kutaronka ibyo bafungura bikwiye bwomunya ko iyo kuviyo sentare yegukira ishirahamwe mpuzamakungoni irirahe mu Buholande igishingwa mu mwaka w'2002 yamyica imanza z'ibyaha by'ihonyabwoko gusa hamwe n'ibyaha byo mu ntambara. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru riri muri Hong Kong ejo ku munsi wa kane ryarateye ivyatsi abajejwe umutekano mu gihugu c'Ubushinwa bakubise umumenyesha makuru yariko akurikirana ugutana mu mitwe hagati y'abapolisi n'abanyagihugu mu gisagara ca Wukan kiri mu ntara ya Guangdong. Abo banyamakuru batangaje ko bakubiswe batabwa mu mvuto murambabarira mu gihe bariko baragerageza gukurikirana inkuru yaha abapolisi bariko baburizamwo imyerekano yabo banyagihugu ku munsi wa gatatu. Leta y'Ubushinwa irahakana ibyo byagirije ikamenyesha ko ibintu byasubiye mu buryo muri ico gisagara cya Wukan.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi abantu batatu barishwe muri komine Mugamba zone Kivumu mu ntara ya Bururi. Bishwe na grenade yatewe iwabo. Fidelite ishatse yakurikiye aya makuru.
Bose yamukora batatu basangiye umuryango bagizwe n'umugabo mugore wiwe hamwe n'umwana wabo yarasinya kibiri. Amakuru twakoya hitwa ku munini umutumbo wa muryango wa Horubako avuga ko uyo mugabo yari yashengeye yitwa Dismas bashira yishize bamutazira bitama wa mukukuru ke mu gisirikare mudandaza w'inka akongera gakora mu hingo gicaye otebe yarasanzwe afise ingo zibiri bera umukenyezi wiwe agira kabiri batwanagiye nadi yateye kunzu abana muri uwo mukenyezi agira kabiri gashimbira isurumbizi. Aya makuru twayahawe n'umukenyezi wewe wa mbere asanzwe mu rundi rugo ryo mu gacimbiri nyarubuye
yaramanutse avuye ngahanye hari saa 9:03 ashitseyo yinjira mu nzu kugira ngo ahindure impuzu aje ku kazi. Je nagiye numva nimba ari nkoho nimba ari grenade sinomenye nagiye numva gituritse je numva ko no mu mugongo handa yagiye ntandamanuka ku ruhago dushyitse twasanze inzu inyuma aho baciye bayisatuye kandi nabo baca batsinda muri saa basanze bose ari bitsika. Teno kuri mutama namubonye naciye ngo igihumura sinasubiye kwitegereza ngo ndabaho yakomeretse ahantu nabonye neza ningaha ku maguru umugabo mwene wacu nukuri iki cyose iki cyararangutse n'ukuguru kuracika n'ukuboko kuracika umwana nawe cyamurumuye umutwe nitamara imwe cyariragenda.
Uyu mugabo yishwe mu gihe mu minsi iheze yatse Uganda kugwa kubendanya bivugwa n'umukenyezi wasigaye
bari bamaze iminsi bamuronde kwa kane bari barigeze kuza kumutera nkoko nyine hoho Imana irakinga ntibamubonye kwa gatatu itariki 3 nimba niho bamutegera munsi rugo nyine nagiye ku katsi bavoye nkoho mu nyuma cyaho kubera Imana itari bwamureke acarahonga ari rukagenda ravuze ndo bongera na baca bahindukira kare baca baza kumwica.
Uyu mukenyezi amesha kandi ko umushinga nahe wiwe agize amatati y'amatongo yamara abanyagihugu wo ku munini twaganiriye bose bemeza ko Dismas bashira yishize hari amazina y'abantu yavuze yuko yabonye igihe yahogandagurwa. Aya makuru nyine aremezwa n'umukenyezi wiwe ariko tumubajije ko abantu bategereye umugabo wiwe bayasanga bafite amatati y'amatongo arahira akarengwa
n'urwanko bamuhora urwanko rw'amatongo nta kindi bamuhora n'ukuri nta by'imigambwe yarimo nta by'amoko yarimo ariko yahigwa n'abantu b'amatongo nyine.
Niyo mwana yavuga ko yamenye ese yo bari uwo basanzwe bafite amatongo bafite amatongo
ariko n'ukuri ni hakurya gucya ni mu yindi zone bo ni muri zone Nyagasasa natwe ni muri zone Kivu.
Umukuru mutumba Mukike Jean Bosco atunga Imana yatubwiye ko Dismas bashira yashize atigeze yitura abaje nka kuwe go hasi ngo abenshi ko umutekano w'ubangamiwe no mata bintara buri nkunza Christian yabwiye umenyesha makuru wa radio isanganiro ko abantu baraye bagandaguwe bageze ihori hori hagataho hari makuru twakuye muri komine ya Mugamba avuga ko Dismas bashira yashize yiyemereza abagwanyi. Imvugo yakoreshejwe muri ayo makuru ivuga yuko yizurunwarunwa muri komine Mugamba mu ntera Bururi. Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo,
twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'uburengerazuba haravugwa umuco wihariye wo kubagira inkoko z'isake abasore bagiye kurushinga ngo ni mu rwego rw'ikimenyetso cyo kubahesha icyubahiro. Kubera uburyo imihango y'ubukwe ihenze harabasanga bidakwiye. Eric bagira ubusa araduha ibindi bisobanuro.
Uyu muco wo kubagira inkoko z'isake umukwe yagiye kwa sebukwe mu rwego bamwe bavuga ko ari ukumuhesha icyubahiro urasa n'umwihariko icyangugu mu karere ka Nyamasheke. Iyo uganiriye n'abazi by'uyu muco mu murenge wa Nyabitekeri bakubwira ko umaze imyaka itari munsi y'icumi. Umuco nk'uyu mu mihango y'ubukwe ariko ngo ureba abakobwa batize. Uyu mugabo yemeje ko yashyingiye umukobwa we mu minsi yashize.
N'abaturage bose barabizi ko kugeza ubu ngubu umusore aho yagiye gusaba kwa runaka bamubagira inkoko y'isake nziza akayirya n'abo bajyanye bose, kandi ni wo muco.
Umusore ugiye kwa sebukwe ntibamubagira isake bifatwa bite?
Bigaragara ko ubwo uwo mukobwa ari nta kintu yibitseho, nta nicyo yamumarira.
Wowe byakubayeho se?
Si ukuvuga ngo ni ugutekenika kundi byambayeho. Njyewe ubwanjye nashyingiye umukobwa mbese ngura amasake.
Ibyo kubagira isake umukwe ugiye kurongora kwa sebukwe ngo si ibintu bikorwa inshuro imwe nk'uko Rwanda babisobanura.
Umukwe azi wawe ubwa mbere aje kugusabira ugakoresha isake ariraho. Mu masezerano ukoresha isake nibura eshatu. Mu kuza gukwa ukamuha isake, amasake akadushiramo.
Akabashiramo gute?
Turayagura tukayashaka kugira ngo umwana wacu abone hata.
Umusore wa Nyamasheke kubw'ibisobanuro kuri uyu muco wo kubagira isake umukwe byumvikana ko ahenze. Ariko nanone mu rwego rwo kwanga ko abakobwa bagumirwa ababyeyi bisanga nta yandi mahitamo bagatanga amasake ngo babone bakwe.
Biratubangamiye. None si utanga ibyo udafite ari nk'agahato ndibiba bikubangamiye.
Yabuze umugabo akaguma aho ngaho byo ntibyagutera isoni.
Uti?
Yabuze umugabo akagumirwa ntibyagutera isoni.
Bobo rero isake urayemera?
Turayitanga da. Ntabwo ari ngombwa nuko twabuzwe twabigenze.
Ku bindi byiyongera ku mihango y'ubukwe birimo ibishyingiranwa nabyo ngo birushaho guhenda ku buryo ubinyamasheke Nyabitekeri ufite umukobwa mu rugo asa n'umubereye umuzigo. Ijambo rya nyuma kuri ibi ngo rifitwe n'umukobwa na nyina kubagize umuryango.
Ntabiciye hirya inaha ngaha umuntu mugirana ibibazo n'umuntu washyingiye.
Gute mugirana ibihe bibazo?
Ni ukuvuga ngo iyo bibaye gutyo iyo nkoko ikabura cyangwa na bya bindi byose bijyanye nabyo bikabura. Ni ukuvuga ngo umugore n'umukobwa barakubwira ngo uriya murima turawugurisha buriya butaka ariko wiboneke.
Haboneke inkoko?
Haboneke inkoko, haboneke na biriya nkenerwa byose na matera n'ibiki byose n'amafaranga.
Umukobwa kugira ngo atahe umusore aramubwira ati uranyubakirizo cyangwa urampa amafaranga 1500 cyangwa 500. Ubwo umukobwa akifatanya na nyina, bamara kwifatanya ndetse n'abarumunabe bakaza nkawe w'umugabo nyirurugo bakubwira bati turatanga 1500 kugira ngo umukobwa wacu akundagire gute asabwe. Wavuga uti ntabyo mfite, bakabana gusuhura no mu rugo. Wabona ari ntaho usigaye uri wenyine, kabara karima ukagenda ukakagurisha amafaranga akaboneka umukobwa akakunda agasabwa. Hari nubwo n'ibyo 1500 bitanga batanagukwereye, kibura ngo bibakuzaniye inka nawe usigaye uyiriraho. Hari nubwo ndetse nawe amafaranga agenda gutyo n'inzu yamara kuzura wa musore akayizanira mundi mukobwa ntabakijyanye n'uwawe.
Ese koko uyu muco wabubangamye? Umusaza Joseph Sebakungu nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu bihe bitandukanye yashyingiye abakobwa batatu bimusaba kugurisha amasambu, ahangayikiye abandi bakobwa batatu asigaranye mu rugo atarashyingira.
None si izo sake waba utazitanze ukabona umukwe? Ndo ureba kariya gasake kariya bakagurasa ukagurira umukwe kariya
kubera iki
kuko ari gato
kariya ntiyakarya
kariya yakarya se bagashyira ku iparito ugushyira bisake ingana iki yaguze 7 cyangwa 8,000
amasake nkayo ngayaboneka ati
nise warutagwatirije murimo kazi gato sicyo kinkinesheje se cyana dukomereye cyane aho abo batatu se basigaye bazanzira mu rugo ntabonye ibyo ntaranga
kubona umukobwa wasabwa atarashyingirwa biragoye kuguhamiriza aya makuru kuko abatinya ko umusura yamwumva mu bitangazamakuru akamubenga ariko uyu mugore umaze amezi abirashyingiwe we yabiduhamirije
ngiye wisake nayihaye umusheri wanjye ndakubera ko nari mukunze mwubahishe mu bandi ndanose ko abandi baba bazihawe nawe ugomba ihabwe nk'umukwe nyine
none ibyo byabaye umuco se inahinya bitekeri
byabaye umuco da
uwurenzeho bigenda bite
uwurenzeho nayitange baramwanga
muri rusange ibyo umuco w'isake inyamasheke nta mubyeyi uwucira kare urutega barasaba ko wacika ndetse n'ibindi byiyongera ku mihango y'ubukwe bafata nk'amananiza bikavaho
ni umuco rwose kiretse mwazaturwanaho mukadukorera ubuvugizi bikagenda bikagera kure biriya bintu bigakurwaho umuco wa kera ukagaruka nk'uko wari usanzwe ariko rwose byabaye umuco
ku bakobwa bize amashuri makuru na za kaminuza bo ibyo uyu muco wafatwa nko kubanza guhongera umusore byo birasa n'ibitabareba ahanini kubera abasore babumva ko ibyo babatangaho bashobora kuzabigaruza ubuyobozi bwa Nyamasheke magingo yabwatangiye ubukangurambaga bwo kurwanya umuco wo kubagira inkoko zisake abasore kwa sebukwe hariho kandi ko n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika Nyabitekeri bwatangiye gutanga inyigisho ziganisha ku kurandura uyu muco akabagira ubusa ijwi rya Amerika icyangugu mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwa imbere
ukwikekana
Ehe mwishwaje tugasamara baradufiye ta twese
Banirumve ko
Unje kwisuka mu bitanda Ishwi data wanje ntibizohave bimpitana Ishwi da
Abuba ukaguhagararira neza
Twaze biraturaba Turake ibintu byangare tubone Jongira nisinye
Abandi bahise mu rukundo
Shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose Ivyuko urumusore ko nanje nkaba murengero Mafu
Nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abatavuga rumwe nayo bumvikanye ku ngenga bihe y'amatora. Ariko rero haramashaka nanone ari ku ruhande atavuga rumwe n'ubutegetsi atemera ayo masezerano. Muri studio ya Radio Ijwi rya Amerika mugenzi wacu Frederic Nkundikije yakiriye Dr. Salomon Baravuga umunyamabanga mukuru w'umuvugizi w'ishyaka Alliance pour le salut du peuple congolais asobanura ko ayo masezerano anyuranyije n'amategeko
Mbo natwe turi muri abango batavuga rumwe na leta iriho ubu ngubu ari ya masezerano basinye kuri twe na masezerano y'abantu bari basanzwe bayafitanye bari kubeshya rubanda bagira ngo babwire yuko ari amasezerano afite icyazanira abaturage icyambere nuko ari ya masezerano ntabwo abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bayagiyemo cyane cyane nk'abari kumwe na Muzee Tshisekedi na Moise Katumbi cyo ni cyambere mu mutwe bita rassemblement akaba hari n'ishyaka ryacu ryitwa ASP Alliance pour le salut du peuple iryo shyaka akaba ari ishyaka ryavutse mu nzira ijyanye n'amasezerano yasinywe Addis Abeba kugira ngo tubone umutekano n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari
iyo migambwe itemeye ayo masezerano hari ikintu itegekanya gukora kugira ngo yerekane ko itemeye ivyapfundiswe
nibyo koko ubu ngubu kuri twe mu ishyaka ryacu nibyo nshobora kuvuga kubera yuko ari ishyaka mpagarariye ibyo dutegura twebwe turanabizi nuko twandikiye bwana Edem Kojo tumumenyesha yuko ibyo bintu byo kugenda bakoresha ikingufu bakoresha agahato kugira ngo bemeze amasezerano abantu batumvikanyeho ko tutabyemeye ibyo ngibyo twarabyanditse twandikiye bwana Edem Kojo kugira ngo tubimwumvishe muri ya muhuza muri ayo masezerano muri mu mishyikirano iriho ariko nanone nkumva yuko nkurikije ibyo nabaje kuvuganaho n'abari muri rassemblement barateganya bo gukora imyigaragambyo kugira ngo bumvikanishe yuko ibyo bintu bireba Kabila na bwana Kamere n'abandi bose bajyanye nabo muri ayo masezerano ko bitari abaturage ba Kongo
mu gihe umuhuza atogira icabishuye cyangwa mutoronka ibyo mwifuza mwokora iki ikindi mutegekanya gukora niki
birumvikana ko kuri twebwe mu gihe umuhuza adashaka kudutega amatwi tukaba tuzi neza yuko hasinywa ayo masezerano ahabihagarikiwe n'umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi leta z'umwe za Amerika ibihugu by'ibiyaga bigari mu muryango witwa CIRGL abo bantu bose n'umuryango umwe bw'Afrika bose amasezerano ya Disabe bari yasinye basinye yuko yemeza ko hagomba kujyaho iryo shyaka kandi iryo shyaka rikagira uruhare rukomeye mu kuzana umutekano n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo abantu bahora bicwa nk'inyamaswa turumva yuko icyo gihe tuzakomeza gukoresha inzira za politiki inzira zerekeranye na diplomasi aribyo byanzanye hano Washington DC kugira ngo tuvugane n'abategetsi b'Abanyamerika tugerageze kumvikanisha ko abaturage mu karere ka Kongo ku burasirazuba cyane cyane batazakomeza kwicwa nk'inyamaswa
mu kivuga ku matora ikiranga minsi cy'amatora cyane cyarategekanijwe ntigishora gukurikizwa kubera ata umwanya ndakwiye ku bwanyu mubona hokorwa iki muri iki gihe amatora tabaye nkuko byatekanijwe
ibyo nibyo koko twegwe ibyo bintu by'amatora twari twaranabivuze kuva mu 2012 turi kuvuga yuko hagomba kubaho iyo mishyikirano ihuza abantu bose kugira ngo hajyeho transition no kuvuga guverinoma y'inzibacyuho yagombaga gutuma abantu bose bagenda bakajya hamwe bakumvikana bagategura amatora mu mutuzo w'abantu batagombye ku guterana amagambo batagombye kwirukanka ariko ubutegetsi bwa Kongo bwarabyanze bamaze kubyanga n'ubu ngubu banze gushyira amafaranga ku mufuka kugira ngo bagerageze gutegura amatora mu nzira zijyanye ubu rero ni hahandi nk'uko twabivuze hagomba kujyaho guverinoma y'inzibacyuho ihabwa inshingano zo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo igacyura impunzi ikavanaho zira impunzi z'abantu birwa bazerera hagati mu gihugu bajya mu mashyamba hirya no hino n'abantu b'abakongomane abo bitabo muri diaspora batuye hanze no bakagira uruhare muri ayo matora kubera ko nabene igihugu ntabwo twemera yuko umuntu wo muri diaspora yajya atahuka yagera mu gihugu bakirwa bamuhiga nk'abahigaga kwavu byo ntabwo tubyemera nabene igihugu bafite uburenganzira bwabo bwo kugira icyo bavuga muri kiriya gihugu
Salomo baravuga umunyamanga mukuru umugambwe ASP Alliance pour le salut du peuple akaba kandi n'umuvugizi uyu mugambwe turagushimiye cyane gukanya batoye kugira ngo tuganire
barakoze bwana Frederic Nkundikije murakoze ijwi rya America tuzakomeza dushyikirane tuganire kuri ikibazo cya Congo kibazo kiteye inkeke rwose mu karere kacu
inshuti zacu ubu noneho ijwi rya America rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya leta zunze ubumwe za America
Haraheze amezi 18 matati hagati ya leta yavuye mu matora muri Yemen n'abayigwanya b'abahuti bakorana na bamwe mu bashigikiye uwahoze ari president wa Yemen Ali Abdullah Saleh ivuyemo ingwano mu nyuma yaho bisabwe na leta yavuye mu matora urunani ruyobowe n'igihugu cha Arabia Saudite gwatanguye ibitero by'indege z'ingwano kubagwanya ubutegetsi b'abahuti nkuko bisanzwe mu ntambara na basivili basinzikara kurushiriza Kuva ingwano yadutse mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze abantu batari bake baramaze kwicwa ica kabiri cyabo na basivili muri ico gihe abanyayemeni barenga imiliyoni zitatu n'ibihumbi ijana baravuye mu zabo abarenga ibice 80% mu gihugu barakeneye imfashanyo ibiharuro ntivyerekana uko ikibazo cifashe mu by'ukuri yamara birateye agahinda ivyo bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za America John Kerry mu kiganiro aherutse guha abamenyesha makuru amenyesha ko kubura kwifungurwa byatumye ibiciro biduga gushika ku bice 60% kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze mu byatumye igihugu kigarukira kumanga kubijanye n'ikibazo c'inzara John Kerry avuga ko abanyayemeni bakeneye gufashwa kandi babikeneye muri iki gihe yamara avuga ko mu bibabaje imfashanyo ziriko zirikwega mu kuza gushika ubu kugene amakungu yishuye ku bibazo biri muri Yemen ntivyabaye yororo mu gufasha gutorera inyishu ivyo bibazo leta zunze ubumwe za America zisanzwe arizo zitanga ifashanyo nyinshi kurusha ibindi bihugu zizoterera iyindi miliyoni 189 y'amadolari y'imfashanyo ikenewe vyihutigwa iyo mfashanyo shashi zobigenewe gutanga ibindi bifungurwa kuvura abantu vyihutigwa ibikoresho vy'isuku no gufasha abantu bahahamutse iyo mfashanyo izofasha kandi gutuma haboneka amazi meza n'isuku ku bantu benshi kurushiriza amwe muri aya mafaranga azokoreshwa mu guha ibifungurwa n'uburaro impunzi z'abanyayemen ziri mu karere k'ihembe rya Afrika umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za America John Kerry avuga ko basaba bivuye inyuma ibindi bihugu biri mu karere canke hanze ya karere kongereza navyo nyene intererano yavyo avuga kandi ko impande zose zitegerezwa kurekurira imfashanyo gushikira atabibazo bihabaye abanyayemen mu bice byose by'igihugu. Atangaza ko ivyo bikenewe kugira bikize ubuzima bw'abantu batari bake. Amenyesha kandi ko ari bintu bitegerezwa gukogwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu kandi ko kubikora ari bintu bibereye.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi. Ariko Aloyizi Bigirimana arabanza twibutse muri make amakuru y'iki gitondo.
Rakoze Thomas. Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha ko igiye gufatira ibihano ku birwanisho leta ya Sudani y'ubumanuko mu gihe leta y'ico gihugu yo kwankirungikwa ry'inteko zo mu karere zoja gukingira abanyagihugu. Sudani y'ubumanuko yagirizwa kandi ko ibandanya kutorohereza ibikorwa by'abakozi n'abasirikare ba ONU basanzwe bari muri ico gihugu. Umurwi ugizwe n'abashingamateka babongereza hamwe n'abafaransa baranegura ukuntu bwongereza n'ubufaransa vyigenjeje mu gukura ku butegetsi Muammar Gaddafi yahoze arongoye igihugu ca Libya. Raporo yasohowe n'umurwi w'abashingamateka w'ubwongereza bakurikirana ivy'imigenderanire n'amakungu washikirije ko Gaddafi yishwe batabanje gutegura ingene ivya kazoza ka Libya bishobora kugenda mu nyuma. Nayo sentare mpuzamakungu mpanavyaha imenyesha ko igiye gutangura kwiyumvira kurengutsa abahungabanya ibidukikije, abacukura ubutare mu buryo budakurikije amategeko, hamwe n'abirukana abanyagihugu matongo yabo mu buryo budakwiriye. Iyo sentare yamenyesheje ku munsi wa kane ko guhungabanya ibidukikije no kunyaga amatongo bishobora gutuma amareta hamwe n'abantu babigiramwo uruhara babihanirwa nk'ivyaha byo guhohotera agateka ka zinamuntu. Ishirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire Global Witness rimenyesha ko ibi byatumye abantu benshi bakurwa mu matongo yabo kandi ari ubundi buryo bwo gukorera ihonyabwoko abasangwa butaka. Mu Bushinwa naho ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru muri Hong Kong ejo ku munsi wa kane ryarateye ivyatsi abajejwe umutekano muri ico gihugu mu gihe bakubise umumenyeshamakuru ariko akurikirana ugutana mu mitwe hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu mu gisagara ca Wukani kiri mu ntara ya Guangdong. Abamenyeshamakuru batangaje ko bakubiswe batako batabwa mu mvuto mu gihe bariko bagerageza gukurikirana amakuru y'aho abapolisi bariko baburizamwo imyirekano y'abanyagihugu ku munsi wa gatatu. Naho agahengwe kamaze imisi ne mu gihugu cya Siriya kaganiriwe ko na Leta z'Ubumwe za Amerika n'Uburusiya kategasa n'agahungabanya ku munsi wa kane. Abategetsi b'Uburusiya bagiriza abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika ko batashoboye gutuma abarwanya ubutegetsi bwa Siriya bifata. Ivyo ni mu gihe abasirikare bakuru b'abarwanya ubutegetsi bavuga ko agahengwe kashitswe ko ata kamaro gafise mu gihe perezida wa Siriya Bashar Assad abandanya kubuza imfashanyo gushikira abanyagihugu.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.